Umushinga mateka akaba n'umuhanuzi mu biro kwa president Nkurunziza Zenon ndaruvukanye avuga ko abantu bahatswe kumwica bamutegereye nk'igihe cy'isaha imwe n'iminota 20 z'agatondo igihe yaravuye muhiriwe yerekeza ku kazi abamutegereye barashe imodoka yarimwo igeze muri zone ya Buyenzi hafi ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi avuga ko umupolisi amucungerera ubuzima yaciye hasiga ubuzima bwo nyene Zenon ndaruvukanye avuga ko atazi uwashatse canke abashatse kumuzimanganiriza ubuzima
je nibaza nta muntu dupfa uretse ibivyigihugu turi nta muntu twarefye urupfa bibantegereye bwana kwa ibintu bifise insiguro muri ibihe turimwo vya politique ariko sina vita politique na bitugizi bwa nabi kuko nta politique yicibaho nubugizi bwa nabi ko byagaragaye ko ababikoze baciye biruka kandi umuntu wabazi gituba ariko barondera jewe ntibo bisigura ikintu cyane nabonye nuko hashobora kuba hari umuntu yahora kurikirana ingende ziwanje mu gitondo nja kubikoko kuko byagaragaye ko amasana ahora mvira ko mu rugo sino bire ko mu rugo naje imbere yaho iyo modoka rero yashitse bigaragara ko rusana bashikiye rimwe yarije gutegera neza mbandashubwe inyuma ndenganye iyo baba rero bari banze kwitegura bari kundasa ubwo imbere
babiri muri abo bari bategereye umushinga amateka ndaruvukanye bahavuye bafatirwa mu isoko yahitwa kuri Kotebu muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura turetse imodoka bari bafise n'ibigwanisho bafatanywe baciye babwira abajejwe umutekano ahandi hari habitswe ibigwanisho bitari bike muri zone ya Kinindo mu manuko bwa Bujumbura nk'uko vyemezwa na komisari atwara igipolisi mu gisagara cha Bujumbura Domitien Yonkuru abajejwe umutekano bahashitse basanze ari inzu atanu umwe ayibamwo muri urwo rupangu honyene hatowe igikoho kirasa amabombe citwa Mortier 60 amagrenade 19 ibisasu byitwa rokete 6 ibikoresho bikorana n'amabombe bitabuji 4 inkoho 19 zo mu bwoko bwa Kalashnikov inkoho 7 zitera amarokete bita RPG-7 hamwe n'inkoho 2 nini zitwa Mikarash iruhande y'izo zafatiwe muri zone ya Kinindo hari n'ibindi bigwanisho byafatiwe mu muduga wabashatse kwica umushinga amateka ndaruvukanye ivyo navyo bigizwe n'inkoho 2 nini za Mikarash inkoho 1 itera amabombe RPG-7 Kalashnikov 4 n'amagrenade 4 nyene Domitien Yonkuru komiseri w'igipolisi mu gisagara cha Bujumbura yabwiye amenyeshamakuru icatumye bafata ibigwanisho byari binyegejwe muri zone ya Kinindo twamusanze mu rupango byafatiwemo
kubera abajejwe umutekano bashoye kubanguka gutabara ari nacyo gituma mwumva n'uwo muntu atashoboye kugira ingorane byace bituma nabo bagizi ba nabi dushobora kubafata aho hariho babiri bafashwe muri uyo mwanya bo bagizi ba nabi bamaze kubona yuko atantambwe bagisubira gutera bahavuye baremera ko bafadikanye n'inzego z'umutekano kugira ngo berekane ibikoresho aho biri nibo bafashije kugira ngo dushobore gushika hano uretse ko twari dusanzwe dufite amakuru umugabo badufashije kugira ngo dushike hano dushike kuri ibi bintu mubona
turetse ibigwanisho byafatiwe muri urwo rupangu muri zone ya Kinindo hari n'imyambaro y'igisirikare n'igipolisi byahafatiwe hamwe n'ibirato nyene by'abajejwe umutekano hafashwe kandi n'imodokari iyo modokari igipolisi cyemeza ko yahora igenderamo abantu bambaye impuzu z'igisirikare urupango byafatiwemo rwaboneka ko atabantu basanzwe bahaba ariko igikoni cyaho byaboneka ko hari abantu bahora bahakinjikira imfungurwa inkoho zose zahafatiwe zari zogeje abasirikare n'abapolisi bavuga ko ivyo bisigura ko ari inkoho zisanzwe zikoreshwa kuva ku itariki ya 8 ku kwezi hatanguye igikorwa cyo kwaka ku nguvu abatunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha riba ijya mbere hafatirwa icyarimwe ibigwanisho bingana gutyo mu kibanza kimwe kandi hatarinze no gukoreshwa bwa buhinga bushasha inzego z'umutekano zikoresha mu gusaka ibirwanisho Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.